Murumva radio ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi ne Eugenia Mukankusi basuhuza ikaze mwese kuri radio yanyu makuru yacu yo kumugoroba. Perezida Donald Trump wa Amerika yaraye agejeje ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagarutse no ku misoro ku bicuruzwa byinjira bivuye mu bindi bihugu.
April 2nd, reciprocal tariffs kick in and whatever they tariff us other countries we will tariff them. That's reciprocal back and forth. Whatever they tax us.
Perezida Trump agira ati ibyo bihugu bitatu bizaba biri ku isonga mu gucuruzanya na Amerika byavuze ko bizihimura kuri ibyo byemezo nyine bya Perezida Trump nibizamura imisoro nawe avuga ko azongera akayizamura. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ivuga ko abantu bagera ku 80,000 bahunze ubushyamirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere. ONU ishyigikiye umugambi w'ibihugu by'Abarabu wo gusana intara ya Gaza. Naho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeye ko bibabaje kubona yarateranya amagambo na perezida Donald Trump mu ngoro ya Amerika. Izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi radio yanyu yabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Ntimujye kure, turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abantu bagera ku 80,000 bahunze ubushyamirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere babonye ubuhungiro mu bihugu bituranye na Kongo. HCR rivuga ko 61,000 bahungiye mu Burundi, igihugu cyakiriye impunzi nyinshi zahunze imirwano hagati y'ingabo za guverinoma ya Kongo n'umutwe wa MA-23. ONU ivuga ko mu byumweru bine bishize impunzi 414 zimukiye mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Ibi ni nyuma y'uko MA-23 itegetse abantu bari mu nkambi z'abateshejwe ibyabo imbere mu gihugu gusubira mu mijyi baje baturukamo. Ishami rya ONU rishinzwe impunzi ryatangaje ko abo barimo guhunga urugomo bahura n'ihohoterwa ry'abasirikire imwe muntu. HCR ivuga ko ku kigereranyo ku munsi abantu 60 bafashwe ku ngufu mu byumweru bibiri bya mbere by'ukwezi kwa kabiri gushize. Ni ukuvuga abantu 895 bose hamwe. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yacu tuyavane muri Congo tujya muri Sudani y'Epfo, aho umuvugizi wa vice perezida w'icyo gihugu cya Sudani y'Epfo yatangaje ko uwungirije umuyobozi wa gisirikare yatawe muri yombi, ibishobora kugira ingaruka ku masezerano y'amahoro. Inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije.
Abasirikare b'icyo gihugu barahagaritse uyu mutegetsi wa gisirikare acuditse na vice perezida wa mbere Rick Machar, bongera barungika umurwi w'abasirikare gukikuza ingoro ya Machar. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga ko ivyo bishobora gusambura amasezerano y'amahoro yo mu 2018 yatumye ingwano ihagarara. Igihugu cya Sudani y'Epfo kiri mu mutekano kuva mu mwaka 2018 habaye amasezerano y'amahoro yahagaritse ingwano yari imaze imyaka 5 hagati ya Machar na Perezida Salva Kiir. Iyo ngwano yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi. Ejo ku munsi wa kabiri, General Paul Nang, umukuru w'intwaramiheto za Sudani y'Epfo, yarahagaritse ivyegera vyiwe birimwo Lieutenant General Gabriel Dupe Lame. Mugihe kandi abajejwe umutekano bakikuje ingoro ya Machar nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi wiwe Paul Deng uyu munsi ku wa kabiri. Dupe Lame yavuze ko ivyo bite ku biri y'amasezerano yahagaritse ingwano muri Sudani y'Epfo kandi bibangamiye urwego rujejwe gucungera amahoro n'umutekano ruhurikiwemwo n'impande zose.
Thank you. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky havuga ko bibabaje kubona yarateranya amagambo na Perezida Donald Trump wa Amerika kuri uyu wa kabiri w'icyumweru gishize. Ibindi kuri inkuru na Frederic Nkundikije.
Perezida Zelensky yongeye avuga ko yiteguriye gukorana na Perezida Trump mugambi yafashe mu ntoki wo gushikira amahoro arama mu bintu biboneka ko yifuza kugira umubano mwiza na Trump. Zelensky yaranditse ku rubuga X rwahora rwitwa Twitter inyuma yaho Amerika itangarije ko ibaye irahagarika imfashanyo ya gisirikare ihabwa igihugu ciwe. Avuga ko guhagarika ibitero by'Uburusiya ku gihugu ciwe ari umugambi nyamukuru. Yamara mwijambo yashikije ejo ku munsi wa kabiri mwijoro, Zelensky yavuze ko leta ya Amerika itaramenyesha igihugu ciwe inkuru ivuga ko imfashanyo cahora kironka yabaye irahagarikwa. Yongera avuga ko kiriko arabaza ayo makuru. Yasiguye ko igihugu ciwe citeguriye gutera igikumu ku masezerano yerekeye ubutare n'umutekano hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Igihe ariko arashikiriza ijambo inama nshingamateka hamwe n'abanyamerika ejo ku munsi wa kabiri, Perezida Trump yaratangaje ko yaronse ikete yandikiwe na Zelensky rishima ukuntu Amerika yafashije igihugu ciwe mu mugambi wo kugumana ubwigenge bwacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Handi makuru yo hirya no hino ku isi, umuryango w'abibumbye ONU ushyigikiye umugambi w'ibihugu by'Abarabu wo gusana intara ya Gaza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli bumvikanishije ko batawushyigikiye. Fide Niyongabo.
Igihugu cya Misiri ni cyo cyafashe iya mbere ku byerekeye uwo mugambi gikoranye na Palestina. Uwo mugambi washikirijwe icese muri iki gihe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu, ukaba wiyamiriza ikugwa iryo ryose ku nguvu y'Abanyapalestina mu ntara ya Gaza. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu, Ahmed Abul Gate, yashimikiye ku kamaro k'umugambi ibihugu by'Abarabu byashikirije. Yatangaje ko werekana ubundi buryo burashe kandi butandukanye n'umugambi ugenewe gukura Abanyapalestina mu ntara ya Gaza. Umugambi w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu wateguwe n'igihugu cya Misiri gikoranye na Palestina. Inyuma yuko wemejwe n'inama y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu, wabaye umugambi wemejwe n'ibihugu byose by'Abarabu. Uwo mugambi urimwo gukuraho ibisigarira vy'ivyasambuwe n'ingwano, gutunganya uburyo bwo gufasha abanyagihugu gusubira gukora no kuranga ifashanyo y'amakungu iciye mu kigega kigenzurwa n'ibanki y'isi yose. Uwo mugambi urashikiriza ivyerekeye iterambere ry'ibisagara mu kiringo kirekire kiri imbere. Igihugu ca Misiri kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu kibifashijwemo n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu ntumbero yo gukurikirana imfashanyo y'amakungu. Yamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel vyiyamirije umugambi washikirijwe n'ibihugu by'Abarabu wotuma Abanyapalestina imiliyoni 2,100,000 baba mu ntara ya Gaza bahaguma. Umugambi wa Perezida wa Amerika Donald Trump nuko Amerika ifata intara ya Gaza Abanyapalestina bahaba bakajanwa kuba mu bindi bihugu ubutagisubira inyuma. Amerika na Israel vyavuze ko umugambi w'ibihugu by'Abarabu udafatira ku kugena ibintu vyifashe muri iki gihe mu ntara ya Gaza.
Barakoze bagenzi bacu mfashije kubagezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internete kuri www.radioyacu.com, ku zindi mbuga nkoranyambaga YouTube, X, Instagram na Facebook. Adrese yacu ni VOA Radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Rwanda. Kuri uyu wa gatatu, General James Kabarebe wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yatangarije inteko ishinga amategeko ko ibihano bimwe mu bihugu by'amahanga bifatira u Rwanda bigamije gusigasira inyungu z'ibyo bihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Eric Bagirubusa yakurikiranye bimwe mu byavugiwe mu nteko.
Mu kiganiro yagejeje ku bari mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi yateranye, General James Kabarebe wavuye ku rugerero yavuze ko bihano ibihugu by'amahanga biri kugenda bifatira u Rwanda birushinja gutera inkunga umutwe wa MA 23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari mu kiganiro nyunguranabitekerezo ku ngengabitekerezo ya genocide mu karere, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari yavuze ko amahanga yirengagiza ukuri kw'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushingiye ku mateka ya gikoloni. Yavuze ko amahanga yakomeje kurebera ibibazo byo muri Kongo ari nako ashyigikira umutwe wa FDLR u Rwanda rushinja uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. General Kabarebe yahakanye yivuye inyuma uruhare rwarwo rwose u Rwanda rushinjwa muri iyi ntambara ishyamiranije leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23.
Ntabwo u Rwanda rwigeze rwambuka umupaka ngo rugiye gutera Kongo. Ntabwo u Rwanda rwadekereye intambara kuri Kongo na rimwe. Ntabwo turigera tubikora. So ntabwo rero twateye Kongo. Uko baturega rero gutera Kongo bakadufatira n'ibihano ngo twateye Kongo, ibyo nipfunwe. Ntababeshye, hari ibihugu byinshi cyane hagomba kuba hari n'imiryango y'impuzamahanga n'ibihugu bitari kugira icyo bikora. Iyo Kisekedi n'iyo coalition yose yari yubatse iyo batera u Rwanda.
General Kabarebe yikomye perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ko yinjiye muri iyi ntambara ashutswe n'umutwe wa FDLR kandi wari umuperezida w'umusiviri. Aha niho kandi yashimangiye impamvu zatumye M23 yigarurira imijyi nka Goma na Bukavu.
Ukuntu basha kuje rero ngo Rwanda ngo rwafashe M23 se idafata Goma, idafata Bukavu, yabuzwa n'iki? Yabuzwa n'iki ifite impamvu irwanira? Ufite impamvu yemera gupfira ntacyo atakora, nta rugamba atatsinda. Ibyo ni ibintu bizwi.
General Kabarebe avuga ko ibihugu biri gufatira u Rwanda ibihano birushinja gufasha umutwe wa M23 bigamije gukurura byishyira ku mutungo kamere wa Kongo urimo amabuye y'agaciro.
Abo bose ni inyungu zabo, ni inyungu zabo muri Kongo nta kindi. Kongo icyo bayibonamo ni amabuye y'agaciro. Nk'Abanyakanada bo ibyejo bakoze ngo ni ibihano, nta kindi kibibatera. Hariya warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni hirya ya Masisi. Warikare bafite mine ya kasetarite ya mbere, niyo nini ya mbere ku isi hose, yitwa Alpha Mines. Alpha Mines rero kuba bazifite ari z'Abanyakanada, kuba batanga ibihano ku Rwanda, murumva ko nta gitangaza kirimo. Kongo ntabwo igomba kuvuga cyane. Ikikora ni ugutanga amabuye ikadushumuriza abazungu bakavuga ibyo bavuga, bagakora ibyo bakora, kuko bafite ibyo batanga.
Uyu wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyarimwe ni za Kongo ku butegetsi bw'uwari perezida wa Kongo nyakwigendera Laurent Désiré Kabila, yavuze ko intwaro umutwe wa M23 wambuye ingabo za Kongo zitari zigambiriye kurasa kuri uwo mutwe gusa, ahubwo ku Rwanda, ari nayo mpamvu rwashyizeho ubwirinzi.
Ariko ubu turi muri fezi yaho abazungu basaze buri kintu cyose bakegeka ku Rwanda. U Rwanda nta cyaha rwakoze. U Rwanda rwaririnze, rwabujije ibisasu kongera kugwa mu Rwanda, nta kindi. Kandi ngo bimaze gufatwa byaragaragaye intwaro zahasa M23 yahasanze ni intwaro zari zigamije gutera u Rwanda, ntabwo ari intwaro zari zigamije kurasa M23. Urebye ibirindiro zarimo, aho zari ziri uvuye ku Rwanda ni birometero nka 3 cyangwa 4, naho zerekezaga nuko banagerageje kubikora ariko bikabananira.
Mu ijambo ry'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, yashinja amahanga ko yagize akagambane gakomeye mu ntambara ibera i Kongo.
Nta munsi n'umwe imiryango mpuzamahanga yigeze ivuga ku kibazo cy'abamarisenere muri Kongo, kandi ari ibintu bitemewe n'umuryango mpuzamahanga, ariko ntabwo bigeze babivuga no kugeza n'uyu munsi. Ahubwo no kugira ngo bave igoma bace mu Rwanda bataha, nabyo bari babirwanyije. Abazungu bari babirwanyije, hari za ambasade hano rwose zahagurutse ziraduhagurukira ziravuga ziti muramenye bari abantu batavanwa mu nkambi za MONUSCO, batavanwamo ngo bace mu Rwanda bagenda. Icyo bangaga ni iki? Bangaga kumwara, bangaga kubona ku mupaka w'u Rwanda abasirikare bacu n'abapolisi basaka uruhu rwera barugaragura biragutera.
Muri iyi nama nyunguranabitekerezo, abasenateri n'abadepite batanze ibitekerezo bitandukanye.
Ikiyego ngikintu kijya kintangaza kikanambabaza. Iteka njya nibaza iriya miryango mpuzamahanga by'umwihariko ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Umuntu ninde? Mu muntu abatutsi ntibabamo. Umuntu abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri Kongo bakongomani ntibabamo. Uribaza kuki bahagera bagafunga amaso
hanyuma bakanagira rwa rwitwazo rw'uko ngo hari amabuye y'agaciro? Ibyo by'amabuye y'agaciro nabyo iyo urebye ziriya raporo za groups of experts zisa naho zibaha ingero bazubakiraho.
Kugeza ubu ibihugu biri mu Bwongereza, Canada, Ububiligi, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi n'Ubudage bimaze gufatira u Rwanda ibihano bitandukanye mu bijyanye n'ubukungu. Birushinja gutera inkunga umutwe wa M23 mu ntambara uhanganyemo n'ingabo za FRDC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yashyizeho ibihano ku bayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda barimo General James Kabarebe. Urwanda rukomeza guhakana rwivuye inyuma ibirego rushinjwa. Ehwa gira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Erika bagira ubusa urakoze. Tuve mu Rwanda tujya mu Burundi. Abayoboye inama y'abanyamakuru mu Burundi, abarongoye ibinyamakuru mu Burundi barinubira ko bafite intambamyi mu gutangaza amakuru ajyanye n'imirwano irimo kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babivugiye mu nama yabahuje n'urongoye inama nkuru y'igihugu ishinzwe kugenzura ibinyamakuru CNC kuri uyu wa gatatu i Bujumbura. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Bimwe mu bibazo byagiye biragarukwaho cyane n'abarongoye ibimenyeshamakuru muri iyo nama ni ibijyanye no kutaronka amakuru ku ngwano imaze iminsi ibera mu buseruko bwa Congo hagati y'umugwi wa ma 23 n'abasoda b'ico gihugu. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bashoboye kwitabira iyi nama bavuga ko abagiye barafata ijambo bavuze ko bataronka abategetsi bo mu bushikiranganje butandukanye bwegwa n'ibibazo bivuye ku ngaruka z'iyi ngwano kugira ngo bagire ico babivuze ko Stanina Hayo arongoye Radio Nderagakura ikukira ubushikiranganje bw'indero yabajije ikibazo cico sense yofasha abamenyesha makuru kugira ngo bashobore gushikira ayo makuru.
Ni problematique pour les médias burundais kuko ubyafise ressources sur nazo zigoye kuronka n'ukuri izo tugora gukora ibiko biraba mu kidugu kibanye cyako. Mugabo sinziro sense kwa ricyo fasha kubatanga ayo makuru.
Urongoye inama nkuru y'igihugu ajejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense Esperance Ndayizeye munyesho yatanze asa n'uwahagaze ahanini ku kugabisha abazokora amakuru yerekeye iyo ngwano yo mu buseruko bwa Congo.
Gutanga amakuru ku ngwano ikibera mu buseruko bwa Congo n'ukubikora uzi yuko amakuru kuratanga ari amakuru watohoje neza kandi uyagushikirije ari umuntu ataho ahengamiye nkuko inkuru zose mushikiriza ategereza kuba inkuru ataho zengamiye hama kandi kubera yuko ikimenyesha makuru kitaba gifise umuntu cyangwa isaba zo gutohoza ayo makuru nico gituma tuvuga duti gerageze mukore neza igihugu murimo kandi mumenye ko inkuru muri ko muratanga ari inkuru iba itohoje.
Nubwo inyishu yatanzwe uko indongozi z'ibimenyeshamakuru zabandanije gusigura ko ibimenyeshamakuru bikorera mu Burundi bikwiye gutanga amakuru ku bwinshi yerekeye iyo ngwano yo mu buseruko bwa Congo, bafatira ko leta yafashe iya mbere mu kurungika abasirikare gufasha Congo muri iyo ngwano kuba uturere turiko tuberamwo ingwano duhana urubibe na tumwe mu turere tw'u Burundi kandi ingaruka zitandukanye zikaba zimaze kwibonekeza mu gihugu. Zimwe muri izo ngaruka ni impunzi zirenga 30,000 zimaze kwakirwa mu gihugu hamwe n'urudandazwa njabuka mbibe rwagabanutse ndetse n'ubwo hagati mu gihugu. Uretse n'iyo ngwano abayobozi b'ibimenyesha makuru ntibahingeshanije kuguma bagaruka ku ngorane abamenyesha makuru bama bagize kubijanye no kutaronka inkuru zitangwa n'abajejwe bisata bitandukanye bya leta. Christian Bigirimana arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru mu kimenyesha makuru jimbere cigenga gikorera ku mbuga ngurukana bumenye agira ati
abantu babajije amabanga mugabo umengo bobo ntibavyumva yuko gutangwa amakuru ari uburenganzira cyangwa kumenyeshwa amakuru ari uburenganzira ku murundi uwo ari wo wese cyangwa ari n'itegeko ku muntu yoba afise passe du pouvoir. Mukorana gute n'inzego kugira icyo kintu kiyave kuko mugumye mutubwira muti murasemerera mugabo waduga ugasanga umuntu abuhaye inkuru urarudeye amadone yose uragize ekilibre ugasanga wa undi nyine byari bihagaze ko ngo ugende uvugane na nani ngo ugende uvugane n'umuvugizi umuvugizi ngo ugende ngo je amakuru arisa ngo uvugana n'icyeto bakaguhana hano abafe ugaca wandika inkuru zazo uzawumva ngo twarondeye ngo bigeje ngo turamukene.
Abandi bo mu bimenyesha makuru byigenga habidoze bavuga ko iyo bari ko barondera makuru rimwe na rimwe batayaronswa kuko badakorera ibimenyesha makuru bya leta. Hari n'abamenyesha makuru bavuze ko bimaze gushika bagakubagurwa babizira. Na Dejezer Imana akorera televiziyo Tanganyika yatanze akarero k'ingenewe na mugenzi we bakubiswe n'ibikoresho byabo bikononekara mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze bari ko batohoza inkuru y'unyonga ipikipiki yari yakubiswe n'abapolisi muri zone Kanyosha.
Tukiriko turabaza niho twabana abantu badufata batambaye n'umwambaro w'akazi badufasha badukubita ngo mwe muri bande muri komura bazi ibintu ngaho batera badukubita bagiye turamenyesha makuru batera badukubita baraturura mu ibarabara barakubitagura mu isako ritwaye dufiseyo ibikoresho by'akazi baratora appareil yari iriyo turanigana barakwega turagiye turekera ivyuma basi turekera ivyuma barankaguma bakwega tunigana badukubita twari twambaye umwambaro w'akazi twe dufise n'ibindi bituranga muvuga ngaho carte de presse birangira iyo appareil bakuye ko lense yayo.
Esperance Ndayize yarongoye SNCC yishuye kuri ico kibazo avuga ko muri leta atavyo bamenyeshejwe anasaba ko uwo bishikiye akuye guca bibwira bamwe mu bakozi ba SNCC kubijanye n'ico SNCC yofasha mu ngorane zo kudashikiriza makuru ku bimenyesha makuru muri rusangi. Esperance yishuye asa n'ushira makosa ku bamenyesha makuru kubgabo bakuye kumenya uko bigenza
mwebwe mushaka yuko amakuru muyaronka neza kubura imbere y'umuryango kubura imbere y'umuryango ico cyose cyo utuma umenyesha makuru ataboneka neza cyane bituma umenyesha makuru ataronka inkuru mugerageze mukoreshe gusonera abantu kandi mugerageze mwifate ku buryo uba makuru abona ko muri abantu bisoneye mu nyambaro mu mvugo hama kandi mugerageze iyo muri ko murayaga mwerekane ko muri abantu bo kwizera.
Ibindi bibazo bitasigaye inyuma nibijanye n'amatora yimirije mu gihugu nk'abamenyesha makuru batarosoma karata y'umwuga ingene bazokora. Indongozi z'ibimenyesha makuru zasabye kandi ko SNCC yotanga amakarata aranga bimenyereza mu mwuga wo kumenyesha makuru hamwe n'abakorera bushake muri uwo mwuga nk'uko biri mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru.
Terive Ndayishimiye yarakoze kuri inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Nkuko twabwiye dutangira rero tuze noneho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yarageje ijambo ku mitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iryo jambo rye yishimiye ibyo ubutegetsi bwe bamaze kugeraho birimo gukosora ibitagenda muri leta, gushyiraho amahoro ku bicuruzwa biva mu mahanga no kotsa igitutu Ukraine ngo yumvikane n'Uburusiya kwihagarikwa ry'intambara. Edirwema yabateguriye inkuru.
Ijambo rya Perezida Donald Trump imbere y'abagize imitwe yombi ya Congress ryari rya mbere kuva atangiye manda ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka.
Mr. Speaker, the President of the United States.
America's momentum is back.
Ubuhangange bwa Amerika bwagarutse, imbaraga zacu ziragarutse, ishema ryacu riragarutse, kwigirira icyizere biragarutse, inzozi z'Abanyamerika zirimo ziraguka ikure kurusha uko byigeze bibaho.
Hafi minota 5 gusa Perezida Donald Trump atangiye kuvuga ijambo rye, umudepite w'umudemokrat Al Green wo muri leta ya Texas yumvikanye asakuza avuga ko Trump adafite uburenganzira bwo kugabanya amafaranga ajya muri gahunda ya leta yitwa Medicaid itanga ubufasha mu buvuzi ku bantu bafite amikoro make. Nyuma Depite Green yaje gusohorwa mu cyumba cyavugirwagamo iryo jambo.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir.
President Trump yashimangiye ko Amerika izongera imisoro ku bicuruzwa bitumizwa hanze ya Amerika nk'ibiva muri Canada, Mexico n'Ubushinwa. Ibyo bihugu bitatu biza kwisonga mu gucuruzanya na Amerika byavuze ko biziyimura kuri ibyo byemezo bya President Trump. Ibyatumye haba ubwoba ko ubukungu bw'isi bushobora guhungabana kubera intambara z'ubucuruzi.
Yego azaba guhungabana guto ariko nta kibazo bizadutera, ntabwo kuzaba kwinshi.
Mu ntangiriro z'iki cyumweru Perezida Trump yatangaje ko abayahagaritse inkunga ya gisirikare Amerika yahagaye Ukraine nyuma y'ubushyamirane bwagaragaye mu nama yagiranye na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine mu biganiro barimo by'uko Ukraine yaha Amerika uburenganzira ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Ukraine. Ibi biri muri gahunda yo guhatira Ukraine kwemera ibiganiro byo guhagarika intambara yagabweho n'Uburusiya.
Ni muri uwo mujyo twagiranye ibiganiro n'Uburusiya kandi dufite ibimenyetso bitugaragariza ko biteguye kugana inzira y'amahoro.
Asubiza ijambo rya Perezida Donald Trump mu izina ry'abademokrate, Senateri Elisa Slotkin wo muri leta ya Michigan yagarutse kuri iyo nama itaragenze neza hagati ya Perezida Trump na Zelensky.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV.
Ibyabaye mu biro bya perezida wabifata nk'agace kamwe kabi muri sinema. Byatweretse uko abona isi. Ni umuntu ukunda kwiyegereza abanyagitugu nka Vladimir Putin no kwigizayo inshuti zacu nka Canada. Afata Amerika nk'aho ari ikintu cyo gukinisha cyangwa cyo guciririkanya nk'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa. He sees American leadership
as merely a series of real estate transactions. Muri iyo ngoro y'inteko ishinga amategeko, abandi ba demokrate bagaragaje ugutishimira politiki ya Trump bambaye imyenda y'iroza nk'ikimenyetso kigaragaza ko politiki ye igira ingaruka mbi ku bagore n'imiryango. Abandi bari bafite ibyapa byanditseho ko umuherwe Musk ari umujura. Ibi aba babihera ku ngamba zikakaye zimaze gufatwa na leta nyuma yuko umuherwe Elon Musk asabwe n'ubutegetsi bwa President Trump kuvugurura imikorere ya leta agabanya icyo bise isesagura ry'umutungo wa leta. Ibi byaviriyemo kontaro nyinshi za leta guhagarikwa, habaho no kwirukana abakozi benshi ba leta.
Umukozi wa leta wese uzabangamira izi mpinduka azahagarikwa ku kanya. Turimo turakubura ruswa.
Perezida Trump yavuze ko kuva yasubira ku butegetsi umutekano ku mipaka yose ya Amerika umeze neza, ko kandi umubare w'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko wagabanutse ku rugero rutarigera rubaho.
Edi urakoze. Tukivuga kuri iri jambo rya Perezida Donald Trump wa Amerika yaraye havugiye mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Professor Pierre Damien Mvuyekure wigisha muri kaminuza muri leta ya Iowa waraye arikurikiranye. Yatangiye amubaza uko yaryakiriye.
N'ukuntu yavuze ku bihugu bya Afurika bitanu, nje byantangaje kubona avuga ngo muri Mozambique ngo batanze miliyoni n'imbari 10 kugira ngo abagabo bajye kwisiramuza. Icya gatatu nari ntegereje ukubana kw'iki gihugu n'andi mahanga cyane cyane Ukraine. Kongo ntabwo nabyumvise, ariko harimo kuba ko muri Kongo Tshisekedi yaba yarasinye amasezerano yuko bazabaha amabuye y'agaciro ubundi urebye bakarinda igihugu cya Kongo. Byo byantangaje kubona avuga ko Zelensky yamwandikiye yanabisomye ko azaza gusinya, ariko nanone tugomba kwibuka ko ibihugu by'Uburayi rwose byakunze Zelensky bikora inama ahangaha. Trump rero namukunze kubera ko nta kintu kigaragaza ko amafaranga dutanga muri Amerika nk'abantu batanga imisoro yajya mu Burayi kugira ngo bo bumve ari amahoro, kugira abanyaburayi bo batatanga amafaranga menshi ngo amahoro nabo bayishake. Iyo urebye ntabwo ibintu byose avuga azabikora, kubera ko tubona ko inkiko n'abari abantu b'abanyamategeko bajya kumurega ubwo bikaba birahagaze.
Ariko uravuga ko ibintu avuga atazabikora, ariko yamaze gushyiraho imisoro kuri Canada na Mexique, none nabyo byashyizeho indi misoro. Kandi muri iriya jambo yarayavuze ati hazabaho guhungabana ariko kudakomeye, ibyo birafite ubusobanuro?
Yego, ariko abonye ko Trudeau nawe ejo mbere yuko perezida avuga yahise nawe ashyiraho biriya bita tarifu zo ku Banyamerika, nabyo bizakomeretsa Amerika nawo muri Canada. We rero perezida wacu Trump abashaka ko ndavuga perezida wacu kubera ko mbere yuko atinda ntabwo nashaka no kumureba, ariko ubu ngubu ndamureba kugira ngo menye aho igihugu kigana. We abashaka gutera ubwoba abantu bakaza ku meza mbese bakavugana bakamusaba imbabazi bakavuga ati nyamuneka tuvanireho ibyo byabaye mbere muri Mexique na Canada, Ubushinwa bwari butari bwagira, none yarongeye. Nubwo rero ko nabo bashyizeho ikindi kintu nabo kizatuma areba ati ibintu birimo kudukoraho muri Amerika.
Ni ijambo mu by'ukuri ritakiriwe neza nabo ku ruhande rw'abademokrate bari bicaye, ndetse habanje no kubaho ibintu bisa no kumumwaza. Nyuma y'iri jambo urabona ibintu muri Amerika haba imbere mu gihugu haba ku rwego rw'ububanyi n'amahanga urabona birimo byerekera hehe?
Ibyo uvuga nibyo, ariko nkubwiye Jeffrey Ngendo umudemokrate ariko abademokrate nabavuyeho. Hari ibintu avuga ugasanga abademokrate babitayemo igihe bitari ngombwa.
Urugero?
Nk'urugero urabona nka abana batoya bari muri primaire, kujya gukora muri primaire avuge ngo ndahindura icyo ndi cyo nari umuhungu ngiye kuba umukobwa, ntabwo abademokrate bakwiye kubitaho igihe kubera ko imibare ntabwo ari minini.
Bwana Pierre Damien Mvuyekure, reka nkushimire cyane umwanya wa Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane rwose.
nawe ngushimire Geoffrey Mutagoma kuri iki kiganiro akaba ari naho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye habo twari kumwe Patrick Nadia Taha na Etienne Karekezi waruhagarariye ibi biganiro kuri mikoro hano ya Eugenie Mukankusi reka twese tubifurize amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza mu banyu no mu byanyu.